Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Turamenyesheje ko tutazokwihanganira we wese yohirahira agasahura cyangwa agasisagura itunga igihugu. Dusabye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo.
Uyu ni Perezida Pierre Nkurunziza aramutswe Burundi avuga ko atazokwihanganira abanyuruza ubutunzi bw'igihugu. Hari mu ijambo yashikije Abarundi mu birori byo kwibuka imyaka 56 iheze Uburundi bwikukiye. Turabigaruka ko handi hato muri hagufi ya maradiyo yanyu. Turahera mu gisata cy'umutekano mu Rwanda habitwaje ibirwanisho bongeye gutera abanyagihugu mu karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Nyabimata mu majepfo y'u Rwanda. Abakobwa rwibukagiye gasahuye amafaranga imfungurwa n'ibikoresho byabo bigizwe n'ivyambarwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Mu ijoro ryakeye abantu bataramenyekana bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bongeye gutera abaturage mu murenge wa Nyabimata babasabura amatungo, ibiribwa, imyenda n'amafaranga. Amakuru aturuka muri ako karere aremeza ko aba bateye mu kagari ka Bihinga mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Abaturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuga n'ijwi rya Amerika bemeza ko iki gitero cyabaye muri aka kagari mu gihe cya saa tanu z'ijoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhinga Bwana Rubumba François Xavier yabwira ijwi rya Amerika kuko aba bagize zibanabi bari bitwaye
binjira mu ngo ku rugo ingo zegereye ku mudugudu ariko hegereye neza ndetse ngo zihera ku hafi ya parike ya Nyungwe. Ubu bajya ku rugo ku rundi babajyamo abantu barabasahura bakinjira mu nzu bamubaza amafaranga, telefone, ikindi basanzemo nk'imyenda, imyaka bakagitwara. Urwo baciraga umuntu urugi cyangwa bakamusaba gukingura bamara ku muntu bakamusaba amafaranga barangira bamwatse n'imyaka ibyo babonye birangije mu rugo umuntu w'umugabo basanze bakamufata bugwate babatwaza imitwaro. Bageze nyine kwinjira ba muri Nyungwe babasubiza inyangwe ngo nibatahuke.
Bavuguruye rurimi
ikirundi kirimo Ikinyarwanda ni izina zo kuvanga nk'igiswahili ariko wumvaga nko ariho umukecuru wo twari kuvuga na mbwira tuvamba ngo mutamakazi niduhe amahera canke tukece. Urumva ni ikirundi.
Ubu abaturage bameze bate nyuma y'ibyo bintu? Ni ku nshuro ya kabiri bamerewe bate?
Abaturage ubu turi kumwe n'inzego za polisi maze kugirana nabo ibiganiro byo kubahumuriza barabyumva barabona ko hafatiwe n'ingamba zo kurushaho gukaza gucunga umutekano ku marondo.
Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amajwi yabo ashyirwa hanze bemeza ko abagizi ba nabi ntacyo basigaga mu nzu, imyaka, ibiryo, imyambaro byose babitwaraga. Aba baturage bavuze ko hari bagenzi babo 9 batwaje abo babasaho ibyo bibye babageza mu ishyamba rya Nyungwe ariko ngo baje kubarekura basubira mu ngo zabo. Nubwo abaturage bemeza ko aba bateye barimo igitero kinini kigizwe n'abantu bagera kuri 80, guverineri w'intara y'amajyepfo Mureshya Nkwano Rosa we yabwiye radio ijwi rya Amerika ko ibyabaye mu ijoro ryakeye atari igitero gikanganye ahubwo ari abajura bari baje kwiba amatungo.
Ni abajura basanzwe ntabwo ari igitero
kandi ngo bari bafite imbunda.
Nawabonye kabisa nge babonye ko ari abajura bibye.
Ntabwo ari nka cya gitero cyabaye ubushize?
Ntabwo ari cyo musababwiye ko ari abajura kabisa.
Abaturage bambwiye ko ngo bari abantu nka 80 bafite
abajura barakabiri ndabonye ni abajura bambwiye ko ari abajura baje bakibihene nabo ngo nta muhari nene nta n'ikindi kintu kidasanzwe ni abajura basanzwe ni uko abaturage nyine bivugira icyo bashaka ariko nyamakuru nakurikiranye bambwiye ko rwose atari igitero ko mbwira ari abajura ariko nta bajura pe.
Kugeza ubu amakuru aturuka mu karere ka Nyaruguru muri uyu murenge wa Nyabimata aravuga ko kuva ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo z'igihugu batangiye igikorwa cyo gushakisha abo bagabye igitero. Abaturage baravuga ko muri aya masaha batangiye inama y'abaturage n'inzego z'umutekano. Nibyo dushobokeye kuvugana na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo tumenye ibigiye gukorwa kuko telefoni zabo zigendanwa zitacagamo. Muri aka karere ka Nyaruguru harashize icyumweru n'igice habaye igitero cyavuyemo abantu babiri ndetse gikomeretsa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata. Uretse abo bantu babiri bishwe barashwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Nsengiyumva Vincent agakomeretswa n'ayo masasu, abo bari bateje igitero banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata ndetse n'icumbi yabagamo hamwe na moto y'umumotari wari uraho. Kugeza ubu nta kiratangazwa kuri iki gitero ndetse n'abakigabye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, harakenuye tuvi Kigali duce tunyarukira Bujumbura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza kumugwa CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha wotuhoza ku ruhara abakoronije Burundi bagize mabi yashikiye igihugu muri kahise. Perezida Nkurunziza yabivuze mu ijambo yashikije Abarundi kuri uno munsi baramutse bahimbaza imyaka 56 iheze u Burundi bwikukiye. Idonido kuri ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe mu banyagihugu bitavye ivyo birori vyo kwibuka imyaka 56 iheze u Burundi bwikuye ko bakava amahanga bakenguruka ku Burundi bwikukiye bukaramutswa bene bwo, ariko bakavuga ko hakira kahaze kuko Burundi bukize yinze.
Cembona yuko ntayo kwikukira twayizigamye kuko ubumuntu arishira akizana agakora ico ashaka akagico yifuza. Kare umwirabure w'umurundi nta nkoko yajya nta magi nta masoro, ariko umuntu arashobora kubifungura atangorane.
Naho tuvuga ngo twarikukiye hari ibintu tugisaba abazungu kuko vyinshi tuyizehe hanze saha mu Burundi kuko tukizeye hanze mu makungu inayo kwikukira nayo turaronka bwite.
Abo bitavye ivyo birori vy'uno wa mbere bakavuga ko naho Burundi bwaronse nayo kwikukira mu gihugu akiri ubukene uno yaze n'ijwi rya Amerika anasaba ko utsimbatazwa ubumwe kugira niyo nayo kwikukira itsimbataje.
Mbona ko tutari kukiranya kuri kuko mu gihugu gushika uno munsi haracariho ubukene butagira izina kandi abarundi gushika n'ubu baracaryana. Icyo nyene ni nayo ntambamye nyamukuru cyo mbona yuko igihugu kizokwikukira mu gihe abarundi bazaba bashize hamwe batazoba gishyiye hano. Umurundi wese azomenya yuko abarundi bose bavukana abahutu n'abatutsi ko ari bene mugabo umwe bene Burundi, abadasangiye ivyumviro muri politike bakamenya yuko icyo atari cyo cyabatandukanye. Muri icyo gihe niho mbona yuko bazoba bikubwiye by'ukuri.
Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza rijenye no kwibuka imyaka 56 iheze u Burundi bwikukiye, agaruka kuri bakaboko ashikiriza ko abo banyuruza ubutunzi bw'igihugu atagiye kubihanganira.
Turibukije ko umwaka 2018 twawise umwaka wo gufata ingingo. Biramaze kugaragara ko ibonekeza imyifato zitabereye iyo amatora yegereje canke mu matora nyezina. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese yohirahira agasahura cyangwa agasesagura itunga ry'igihugu. Dusavye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo. Atari uko bizoba bigaragara ko bakingira ikibaba abanyonyezi kandi bazobihanirwa. Kwame twibuka ko wishira umurozi akakumarira abana.
Umugambi wa tolerance zero ku banyuruza itunga rya leta n'uwo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva muri 2005, ariko kuva icyo gihe ababikurikiranira hafi ntibahengeshanije kuvuga ko iyo mvugo itajanye n'ingiro. Ikindi urongoye u Burundi ashikiriza muri iryo jambo nuko ashigikiye ko wa murwi severe ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi wotohoza no ku ruhara rw'abakoronije igihugu.
Turakenguruka ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uri ku kivi amabi yakozwe aje hagaragara maze Abarundi bamenye ingaruka z'ubukoroni. Turakenguruka kandi ibyavuye mu mwiherero w'inama nkenguzamateka wabereye mu ntara ya Makamba Inyanza Lake ku magenekerezo ya 14 na 15 Ntwarane mu mwaka wa 2018. Abakenguzamateka basavye ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wokorera no ku bukoroni kandi twayifashe nkama. Abarundi babizi rero bitegure kugira babibushikirize.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye gutomorera Abarundi ko atazivuguruza ngo ibyo yabemereye ko atazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 kuko yamara yabigize hibukwa intahe kwikukira ku Burundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu batandukanye mu birori byo kuri no wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi. mubaha ubushimwe harimo Filipo Nzobonariba umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta umukuru w'igihugu yamushimiye yashikirije ko uyu mutama w'imyaka 67 yitanze kuva muri kahise kugira hatsimbatazwe demokarasi mu Burundi akaba yaronkejwe ibahasha ya miliyoni 2 z'amarundi urupapuro rw'iteka hamwe n'umudari Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka arakenuye hivyo kwikukira mu gihugu cyo Burundi turaba tubinoganza mu mpera za no makuru ariko tubanze dutandukira igisata c'indero mu Burundi aho bushikiranganje burabi vy'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abana babigeme batwaye inda bakiri ku ntebe y'ishure babandanya biga iyo ngingo ifata kandi n'abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri mu iyo ngingo rero ntiyakirwa co kimwe mu ntara ya Kirundo umucumwe ubona yuko ari ingingo ije hageze mu gihundu ubona ko ari ingingije gusubiza inyuma uburenganzira bw'umwana w'umukobwa muravyumva mu nkuru twateguye na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
iyo ngingo iri mwikete umushyiranganje w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Jean Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo iyo kete gisunga icegeranyo kivyihwejwe nibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu cabinet civil du président kubijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri agace ka mbere kibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye bikiye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye bikiye mu busuma zizohanagugwa mu gace kagira gatatu niho iryo kete zitomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashure bavuyemwo iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka kumwigeme
mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishikanye n'umuntu atari itsitete mengo nyene bogirindura nyene hama bakaguma babanganya biga
bona menga bareka kubera hari igihe bishikanye n'umuntu atari itsitegure hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyene ku ishuri agateka kumwigeme baba bagasubije inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyene akihanura nyene
byari byo nuko gusa bigoye urumva kuyankana niyo atari nyene ubwo bazana iyindi sisteme bakabigisha uko babigenza ego bakwisubira ko bakabira basi agatutuma asubira ku ishure apedeze
ni nyuma y'imyaka ibiri
abaye hano yose abona nyene urazi ko ikindi gukoze kabiri kiba gisakuri mene
ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanye
azayikinye neza nkuru urashobora mukobwa agenda nko kumutereta sanga umuceye inkinda sanga umukobwa ngo agwaye nk'umugira wa sida sanga nawe umugira wa sida araguteje cyangwa uwo muhungu sanga uwo umugira wa sida nawe aramuteje kandi no kwishure ugaca wumva wo mwese wumva yuko mwese mwa myonone kimwe na nyine ya kire sawa kandi nyine twasaze nko buri nk'umukobwa burya wavuye nko mwishure kubera wabyaye ugarutse burya niho ugifise agateka kabije kera aramaze kuba nk'umukenyezi
iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa canke umuhungu umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze
ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze
ubwo ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ugasura mu ishure nyine bose baca babwira akamenyero kaca bavuga ati na kare ni kuza turabyara ca dusubira mu mashuri ngira byo ca bigabanuka umukobwa wese aharavuga ati kije naho notwara inda sinkazima nzogenda ku ishure nkinga muga kuba bafashe iyo ngingo aharari yubara akavuga ati je hamwe notwara inda noca mvamo mu ishure none reka nihangane cyane mpume nyine nkoreke ibintu byo kwikingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwe
hari kandi n'abandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme
numva ko nange ntibereye ndurumva none hari inzu yashyikirwa agatwara iyo nda agatahabonaka iyo ngingo yo gutuma adashobora kwisura ubuzima bwiwe buba burimo burasira noneho rero bizotsabiza inyuma rwose gusanga besi ijya myaka baba barimwo itaborohereza nze mbona ko babaho mahoro huse bakagira bakabandanya ubise ubujyanza yitwara kabandanya kwiga
n'iki gihe kwanda tugezemo mbona nko kuri uko kwego nyene kwa bantu ze kwa bigeme barakunze kugira izo ndabakiri batoyi biga numva biciye bishikarere tikaje bavatira icyo gihano numva nyene kumenga byatira bikinyuma gose muri ako gace iryo kete ditomora ko abanyeshuri birukana bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga cyangwa y'ubuhinga agace ka kane kibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushyikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara bya hafi cyangwa bya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure cyane nihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi na mpanabyaha ntitwashoboye kuronka abarongoye amashyirahamwe akorera mu gisata cy'indero kugira bagire icyo bashikirije kuri iyo ngingo ku ruhande rw'ubushyikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Juma Edouard abuvugira yabwiye Ijwi rya Amerika ko atacyo yoshikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya mu Kirundo uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Shuti bamwanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Nanabemereye ko duhava tunoganza ivyo kwikukira mu gihugu c'u Burundi ejo ku munsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi u Burundi bwararumanije imyaka 56 bwari bumaze bwikuki ariko uwo munsi wahimbajwe uno munsi kuko waguye umunsi wa Mungu Abarundi batari bake barakubitiza amaso inyuma bakaraba intambwe u Burundi bwashitseko haba mu iterambere canke mu mubano hagati y'abanyagihugu eka n'imigenderanire iri hagati ya makungu n'u Burundi mbega none ivyiza vyabaye muri iyo myaka 56 nibihe ahakwiye guhuburwa ni hehe utwo turazo twose ijwi rya Amerika twashatse kumenya ico hamwe n'abandi bavyibaza ko gucyo dutumbera ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye igeze guserukira u Burundi mu ishami mpuzamakungu hamwe na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira u Burundi Moscow mu kiganiro cabahuje na Frederic Nkundikije reka twumvirize ambassadeur ndaruzaniye atangura avuga ku nta yo kwikukira ku Burundi.
Nibaza ko Burundi cyo twoshimikira ko cyane kandi abakiri bato badasigira kumbura igituma tubishimikira ko nuko Burundi bwaronse intaha yo kwikukira bwasubiye kuronka ijambo mu makungu tariki imwe kwezi kwindwi 1932. Muti kubera iki muri imbere y'icyo gihe ijambo ry'u Burundi ryatwarwa n'ububirigi ibibazo by'u Burundi bishurwa n'ububirigi muri ONU cyangwa muri Sede Nation u Burundi nibwo bwashinga porogaramu y'iterambere y'ubwo Burundi yari yashinze kurongora nta mutegetsi w'u Burundi n'umwe yabuvugira naho hariho umwami na wene ijambo ryiwe ryaca ku bubirigi independence rero twaronse intaha y'ukwikukira ni uko u Burundi bwumvirizwa hose mu makungu muhereje guhamagara ambasaderi ari mu Burusiya hari abandi bari mu bihugu byose kera nta byariho twaterwa n'ababiligi nagira abakiri bato babyumve iyo twavuye iryo jambo n'ubu rero turitsimbatarako kugira ntize risubire inyuma hari aho risubire inyuma icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose kugira ngo u Burundi buronke ijambo mu makungu ushobore kunga imigendera ya politiki n'ibindi bihugu ushobore kunga imigendera y'ubutunzi n'ibindi bihugu ushobore gufashanya n'ibyo bihugu mu nzego zose z'igihugu cyawe ugomba kuzitera imbere ibyo rero bigejwa abarundi ubu ntibijejwe abanyamahanga aho niho twavuye niho nibaza ari intambwe ihambaye tuba dukwiye gushimikira ko aho tugeze naho nagira tuvangure ibintu bibiri ntituvange ibibazo dufite uno munsi ni ntayo kwikukira nta kizoyisubira tutayigwaniye nta nibazo zoba tukironka ibibazo biriho rero bitogwe nyinshi n'abarundi kuko twikukiye tutayigwa bwigenge ntazo tuzotorera inyishu hari aho rero rimwe rimwe twihebura habaye ibibazo ngo ntaho twageze ngo ntaho twaruye size na gatoyi twarateye imbere tumaze imyaka 56 u Burundi bwivugira u Burundi bufite imigendere n'abandi buringaniza imibano buringaniza ubutunzi sinza aho bugeze turagara ko mu nyuma
y'iko
nizo twakoze
yego ambassador Edward Bizimana nkuko ambassador ndaruzaniye abivuze ku Burundi bwateye imbere kabwa yarose jambo makungu ariko hariho ikintu kibangamiye abarundi no Burundi ico naco akaba ari ubukene naho haheze imyaka 56 Burundi bwikukiye ivyo bintu mu bivuga kwiki
ego murakoze cyane nagomba mbashimire ambassador Gamariel ku byumviro ashikirije nani ndabishigikiye cyane no kuvuga yuko ukwikukira ku Burundi sagaseseshwa rumuri aho tugeze naho twavuye abantu benshi barahazi nkuko nyakubaha Gamariel abivuze ukwikukira kuvuga ko ibibazo byose tuba dufite bica bihava mugabo biduha intambwe dushobora gukorera ko ibyo tumaze gushaka ko sibike mugabo ni abica ibindi bitugoye ivyo navyo bibaza ko abarundi bagiye hamwe bagashira ibyumviro hamwe nibaza yuko nabyo nyene bizoboneka bizotorera inyishu kuko igihugu nko mu buzima bw'umuntu hama harimwo ingorane aragwa akavyuka mugabo igikuru nuko ije ya intambwe yateye itosubira inyuma
egome ambassador ndaruzani Burundi nkuko mwabivuze bwarafashe intambwe ikomeye cyane rwose yo gushikira ijambo makungu ariko hariho abantu bavuga ko iyo abarundi babandanya umwe bari bafise imbere yaho eka ibintu byavyifashe neza gusumba kuko baba bari kuratera imbere mu bitari bike ibintu ntivyagenze gucyo cyane cyane iyo tuzi ko abarundi bagiye baracana mu ryane cyane cyane zihagaze ku moko ikintu abarundi bakwiye kugira muri iki gihe kugira ngo Burundi butere imbere cyane kurusha uko biriko biragenda n'ikihe
hari ibintu nibaza no vuga mu majambo abiri ukeneye gukora abaturongoye ubu n'abaturongoye kera cyangwa twarongoye amakera ubu dukwiye kwikebuka tukinegura tutagirizanya tukinegura aho tugeze ibyo wavuze n'ibyo hari ubukene ibyo wavuze n'ibyo hari nk'indyane ibyo nibyo byatumye kumbure ya ntahe tutahitingira gusumba icyo twakora rero uno munsi kandi nosaba leta y'ubu ngo ifashe dukore ni ukwikebuka tukinegura atawe turinze gusibya ati none ko byagenze gutya habaye iki none twokora iki ivyo ni kwakwicara hamwe turondera iminsi yose no mu rugo niko bigenda inka zitatashe zose hariho umwana yaragiye nibagira ngo ntagaruke mu rugo barakonora bakaja kuzirondera amakaraba nyene ukurikira uragira neza uno munsi rero tubuze ni ukwicara hamwe tukinegura tukikebuka tukaraba aho tugeze kuko nitwe tuhagejeje ubuntu tukaraba ingene twohindura tukagira ingingo y'ubu abari ku butegetsi n'abafasha kugira abandi bazi ko baradukurikira urwa rukadukurikira rubandanirizeho ntawokora atinegura ntibishoboka ibyo rero nibyo mbona byatugoye nico gituma numva abantu kenshi iyo tuvuga muri Facebook n'ahandi kugira ngo uyamuhe adutwaye nabi ngo uyu muntu adutwara nabi ako nitumubwira ingene adutwara neza cyangwa adutwara nabi nawe nyine kumbura hata twumviriza tugeze ko abategetsi bicara hasi bakumviriza abanyagihugu abanyagihugu bakumviriza abategetsi tukaraba aho twatirimutse hama tukagira inama tugerageze kubyura hamwe
egome iyi ntahe yo kwikukira irashobora gutsimbatazwa kurusha mushya ntahe Bizimana nkuko ambasaderi ndaruzani yabivuze iyo ntahe irashobora gutsimbatazwa mu gihe abarundi bohindura ukuntu babona ibintu nkuko ambasaderi yabivuze ikaba kikibuka bakabwirana ukuri batagirizanya ika bakumviriza cyane cyane kuko kumvirizanya nibaza ko ikintu gihora kigorana cyane rwose ivyo bintu mwebwe mubivuga kwiki
ego nashaka se yuko intayo kwikukira kugira ngo itsimba cyareje kwize dukwiye kwishikiza ibikorwa hanyuma ibyo bikorwa bikaba ari byo bishobora kudushikana ku iterambere kuko buriya intayo kwikukira iyo abantu batayitsimbataje ngo bayishigikire irashobora kuduca mu ntoki ikagenda tugasubira mu buja ibihugu bitari bike turamaze kubona ingene byagiye biragenda ugasanga igihugu cyasubiye inyuma rwose bagitwaye iryo jambo bagitwaye iyo ntahe ku buryo ata jambo gishobora kugira mu makungu ibyo rero byo tubera icigwa gikuru hanyuma tukabikorera ko kugira ngo iyo ntahe ntisubire kuduca mu mwanya y'intoki ibyo navyo kugira bishoboke nuko abarundi twese tuja hamwe tukabona yuko igihugu ari cha twese ari cy'abantu bose kandi twese dukereza kugikorera kugira ngo iyo ntahe yo kwikukira igume ifise insiguro mu barundi hanyuma ikindi no vuga nuko ibyo kugira tubishirako tubishikeko nuko twokwicara hamwe tukaganira ibyatugoye tukabiganira aho tuja tukavuga tuti reka dutere tuja ngaha a twobigenza gute kumvikana neza ku buryo umwe wese agira ica terereye kugira ngo iyo ntahe tuyitsimbataze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ndamuhera mwiriwe mutumire
n'abatumire barakumva bose uko ari babiri muri hehe ga George
Jende mungisagara chabujumbura.
Iya, akazina kawe kikirundi.
Jende kwa Misago George.
Misago George, murafisi kibazo, murafisi chiumbiro, tuliko tubuga kumyaka 55, ni tanatu. Urundi bumaze bwikukiye, intambwe bumaze gukora, ibintu abarundi bakora kugira ngo iyo ntahe kwikukira, itsimbatazwe kurusha. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Jana gomba kubaza batumire ikibazo kimwe.
Yego.
Yego, je ngize ni isa bona uravye ukuntu kwikura kira ku Burundi kumeze ubu uri kuraraba intambwe ikeri subira inyuma kubera babona nk'ubu hari abanye politike cyane cyane baje kuvuga igihugu nabi mu makungu mugo icyo bora cyose nuko twoja hamwe abanye politike bakagira bakareka kuza baravuga nabo Burundi ko nubundi kuraraba akaroreye kugwaruka ugwaruka turembeje n'ubushomeri umva abanye politike nta muntu je mbonye ngo nk'abantu bonge ndabavuye igihugu mwe ngwaruka ariko bashigikira kubera naho twende hari ingorane bacabo bacabigira twende tugasigara mu maganya icyo mbona cyose nuko botaha bakaje hamwe bakumvikana tukaraba yuko ntahe ikwikukira tutera tujya imbere apana kugutera dusubira inyuma
murakoze Georges Misago reka abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo mushikirije ambasaderi wa Gamariel Ndaruzani undiwe ku ijambo
Shimira mushantara Georges Misago yibajije yuko abarundi kugira batere imbere bohe bakuvuga nawo Burundi ivyo avuga n'ukuri nibaza yuko afite habikura abavuga nawo Burundi ntibari hanze gusa araho mpora numva avuga nawo Burundi mu gihugu ivyo rero biragoye nuko kumbure bataronse abavugira iyo tuba twari muri ya nama n'ingingo hamwe ubya muntu akaza kubivuga hamwe turi kumwe tukamwishura turi kumwe nta na gatoyi yo kwaza kujya kuregana mu Burundi ariko Burundi byiza turacabuze rero guhuza abantu hamwe ubabaye nk'aba barakumwe n'ubundi kuga utamwumvirije azovugira hari turakeneye rero ko abari Burundi nabo bari mu mahanga ko bariyo buni benshi ari nababayo duhuze ibyiyumviro hamwe abategetsi bakumviriza natwe abanyagihugu tukumviriza abategetsi
Ego ambasadere Edouard Bizimana namwe ku cyumviro kandi kibazo mwashikijwe na Georges Misago cyane cyane kubyerekeye abarundi bo bavuga nabi Burundi bari hanze duga kwijamo
Ego murakoze cyane ngomba nshimire Georges ku kibazo ku ashikirije nagomba ndamubwire ko jewe hari gihe nigeze guharira abanyapolitike bamwe bari bansanze aho nakorera mu Budagi icyo gihe baraje baravuga barasivya Burundi baravuga ibyo bavuga byinshi cyane bibi nukuri je waho numbi aho nari indi numvise mbabaye cyane mbabaye atari kubera serukira Burundi mugabo mbabaye ndu Burundi kuko ico gihe uwo Burundi yariko arabivuga jewe byaramaramaje hanyuma icyo nkubwiye nabubwiye nti aba badagi bicaye ngaho imbere yawe bariko barakumviriza aha naho nyine barafite ibibazo barafite ingorane iyo hagize ikibagoye baricara bakaganira bonyene atamuntu arinze kuza kubabwira ngo gira ibigira ibigira ibi hanyuma nti kandi nta narimwe buzokumba bariko baraterana imirago nk'iyi uri kuravuga batuka abantu bacafuza igihugu urumva rero ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nagateka no burya bavuga ngo sinzi ngene mu kirundi babivuga ko impuzu cyakuye imesubirwa mu muryango abarundi natwe turakwiye gufata iyo ngeso kugira ngo ntituze turasivya igihugu cyacu aho turi kuko buriya abo tubibwira baradutwenga baravuga ati aba barundi bobo bameze gute ko iyo Imana yabahaye ari ico nyene atahandi bazoja none kubera iki batokumvikana ngo bagikorere ikibazo bafise babitorere inyishu hamwe batiriwe baraca mu banyamahanga canke batiriwe kuza baratukana baterana amajambo hanze
Nuko rero harakoze Frederic Nkundikije n'abatumire biwe mu ariko murumva mu gice cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Mwakoze nshuti bakunze mwatwumvirije bakoze amenyesha makuru batandukanye byadutorerekanije amakuru mwashoboye kumva Facile Gebeho yashikanye yongera yegeranya amajwi yacu yakoze nawe nyene na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzosubira ejo igihe c'isaha 7 mu kiganiro iwanyu mu ntara mukurindira saa moya n'iminota 30 muze kuba hafi ya maradio yanyu tuko turabategura amakuru agezweho muri Afrika ijyanino no ahandi kwisi.